Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bizanye naho muherereye mwebwe mwese muteze amatwi radio Nzamba agateka kawe. Turi ku munsi wa kane igenegerezo rya gatatu ntwarante umwaka wa 2022 mudukundire duhere ano makuru ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ingingo yuko amapikipiki amakinga canke tukutuku zisubira kwinjira mu gisagara ca Bujumbura guhera igenegezo rya 11 ntwarane ngo ni ntibukuka zashikijwe na Renovasi Ndayihebura arongoye komine Mukaza
hari mu nama y'abagendesha ivyo vyuma.
Iyo ngingo naho igirije mu ngiro Faustin Ndikumana arongoye Parcel abona ko itisunze ubukene buri mu banyagihugu. Kuri uyu wa kane havutse banki y'abakenyezi mu Burundi. Iyo banki itanguranye umutari w'imiliyaridi 10 z'amafaranga y'amarundi muje gufasha kugira ngo abakenyezi bisununure nabo mu butunzi. Impunzi y'umurundi Jean Bosco Barankunda yaba mu ikambi ya Nduta yagandaguwe kuri uno wa kabiri n'igipolisi cya Tanzania n'ubu ntarahambwa. Abiwe basaba ko ikiziga ciwe cosubizwa mu ikambi agahamba mu iteka, ariko igipolisi coco kivuga yuko ata buryo gifise.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri www.nzamba.org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru twabateguriye abakoresha amakinga amapikipiki na za tukutuku mbo muri komine Mukaza igisagara ca Bujumbura basaba ko ikingo catanzwe n'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano ngo babe bahavuye co kwongerezwa. Ibyo babisabye mu nama yabahuje n'abarongoye komine Mukaza ku muhingamo ukuri uyu wa gatatu. Ibibazo babajije bifatiye kugena ubuzima butagiye koroha kubera iyo ngingo. Musitanteri wa komine Mukaza Renovasi Ndayihebura abakuriye ngo ni kugishitse ko iyo ngingo itegerezwa gukurikizwa kandi mu kiringo cashyizwe n'umushikiranganji. Inkuru twateguriwe na Benia Serakana.
Iyo nama yabereye mu nyubakwa za Lycée Escapers ryo mu Nyakabiga. Abakora umwuga wo gucuruza amayinite hakoreshwa kuri telefone ngendanwa muri JB Telecom bati iyo ngingo mu kwifata hari ibibazo by'ubutunzi byirengagijwe. Asaba ko ikiringo catanzwe n'umushikiranganji co kongerezwa.
Dukoresha amamoto niyo utido travaye. Twe ku munsi tudandaza kuri 25 miliyoni y'amakarte. Uharuye mu kwezi gutatire miliyari 5 familii. Iyo ngingo mu kwifata. Yaba bishoboka ko mpunga igihugu ariko narakiye nta bantu cumi bamaze kugira sida ku mamoto badandaza amayinite. Muduhe umwanya basi banki turiye na mwakiye amahera tuyifitiye. Nimwihute mutwishure mugishikirizanye n'icubahiro. Ubuvuni sariga gucumbagira mugaho ariko yacumbagira agacapa. Mutwiyumvire nk'abana b'igihugu nk'abantu bariko bateza imbere igihugu.
Uyu ni munyagihugu mubari bitaze iyo nama yavuze ko zimwe mu ngaruka zitari nziza z'iyo ngingo harimwo ukwimuka kw'imiryango abana babo nabo baheba amashure.
Ndabona hari abana bagiye guheba amashuri n'umwaka utari bwarangira kuko hazoba kwimuka kw'imiryango bitewe n'inzira z'uko aho bahora baba bari bahabeshejweho n'izo ngendesha canke kutazoba bagishoboye kurihira amashuri abana.
Musitanteri wa komine Mukaza ati wavyumvise nabi muri rya ngingo naho bavuga kwimuka.
Muri ibyo ngingo yafashwe hari hantu bavuze ko abantu bagomba kwimuka hari hantu wowe nimba rusanzwe uba mu Nyakabiga ukaba wakora umwuga wo kunyonga amajaje cyangwa kunyonga imoto ugomba kuzinduka mu gitondo kuko umuntu atonda ku kazi ugende aho wabitse iyo bajaji yawe cyangwa iyo moto yawe hanyuma ugende ukore uhejeje akazi ubike icyuma cyawe amufate bisi.
Yabandanije amenyesha ko ivyo vyuma bikuwe mu ibarabara hari abagwizatunga bazoca bazana amabisi mashasha.
Hariho abagwizatunga bahora batinya kuja muri uwo mwuga wo kurondera amabisi kubera amasanganya ari muri iri barabara. Muzoraba amabisi mashasha muzobona agemerana uwizanye azobazi neza yuko bisi yiwe umutekano wayo ukwiye.
Abari bakora uwo mwuga wo kunguruza abantu bakoresheje amakinga n'amapikipiki bafise ubwoba ko bazokwicwa n'inzara. Musitantera komine Mukaza avuga ko imbere gukora uwo mwuga bafise amatongo y'abavyeyi boja kuyarima.
Ntabwo kwicwa n'inzara kubera yaje kunyonga moto cyangwa ikinga kuko mbere yuko aza kunyonga iyo moto cyangwa ikinga arafise itongo rya se na nyina. Iyo vuma aja kuyitonga akarima ibijumbu n'ibiharage nta nzara yomwica.
Ingingo yo gushinga karimbi mu gisagara ca Bujumbura amapikipiki n'amakinga atazorenga ikaba itegekanijwe gushikwa mu ngiro kuva ku munsi wa gatanu w'indwiza itariki 11 z'uku kwezi kwa Ntwarane.
Arakoze bene atsera kandi ingingo iherutse gufatwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ibuza amakinga amapikipiki n'amatugutuku gushika mu bice byinshi by'igisagara ca Bujumbura ntiyisunze ubukene busanzwe bwugarije abanyagihugu. Ibyo biri mu rwandiko ishyirahamwe Parseme ryarungikiye kuri uyu wa gatatu umushikiranganji Gervais Ndirakobuca. Faustin Ndikumana arongoye Parseme yibutsa ko iyo ngingo ubwayo ica kubiri n'amategeko arikurira abanyagihugu kwitegenza. Faustin Ndikumana:
ubwa mbere twaravye ubukene bw'abarundi buravye amikuru yabo 60% barenga bari mu bukene budasanzwe. Ukaraba umwimbu ku munyagihugu w'amadolari 300 mbere munsi, ukaraba abarundi bashobora kuba batunze ibyuma by'imodoka vyabo bagiramwo ukabona ko ari bake cane. Hanyuma ukaraba n'ivyo politike turi mu bunyi bitoro bishobora no kuduga igiciro bikabura cane mu minsi iza. Ukaraba ibijanye n'uko twari igihe cyo kuduza umwimbu w'igihugu rase ekonomike abantu bagiye tugambi hirya no hino dushobora kubafasha mu iterambere. Ukaraba ibijanye n'amabisi hari umwira adakwiye kandi iyo traki idashobora gushyiraho ayandi yosahiriza kugira akwire mu gisagara neza babiyunguruze neza. Tukaraba n'ingene Bujumbura isigari kapitale y'ubutunzi. Uravye ingaruka rero uruja n'uruza rw'abantu rw'ibidandazwa n'abantu mu bintu by'iterambere bibahambaye cyane cyane mu bantu bato bato ko abarundi benshi bari mu mikino iciriritse yo hasi n'abantu benshi bashobora kwiyunguruza kubyo kubera n'uburyo baba bibashobokeye. Hari abatsa amadeni bazoriha mu mabanki n'umba microfinance bisha bitera ingorane. Hari amatagisi n'amakori, hari ubusuma bushobora kugwira kubera abantu abuze icyo bakora yuko rero ugasangana ubusuma na violence. Ikindi naco nunge ni ingingo ifatwa twaza ko ibintu bijanye n'ukwidegembya kw'abanyagihugu n'umutekano bifatwa n'itegeko. Itegeko niryo rishinga rikabishyiraho. Ingingo yo ifatwa nayo igafatwa ibikurikiza ibyibwashingiro rivuga kuko n'umuntu hari amategeko amaratiriki 164 na 25 na 33 zibitomora neza. Hanyuma umushikiranganji wa mbere agakiraho donafe ishira mu ngiro iryo tegeko riba cyasohotse by'umukuru w'igihugu.
Rwagufata iyo ngingo iza kongereza ubukene abanyagihugu. Faustin Ndikumana ashikiriza icyifuzo ko hakwiye kongerezwa ubumenyi mu gipolisi cy'u Burundi kugira ngo gishobore gusuzuma ibijyanye n'umuvuduko ku batwara ibyo byuma. Akabona ko hakurikijwe amategeko atacobuza ko abanyagihugu baguma bakora n'amasanganya agahera. N'ubunyene dukurikire Faustin Ndikumana:
ibyo Marxist bashatse kubanyabura bo kwigisha abantu umuvuduko, ariko umuvuduko ni muri mu bintu binini bitera Marxist. Mu gisagara cya Bujumbura tabure kuriwe kurenza ibirometero 50 ku isaha, bakamenya kutatware amamodoka banyuyurukanywa bwinshi mazuka n'abarundi turukunda. Urabiza koteste baguha abapolisi ya markoteste arabako abantu batagira amakosa banyoye cyangwa abarengeje imivuduko bagashobora kubahana. Amabarabara agasubirwamo neza, akagura bijya binogo bikavamo akamera neza, abatanga impusha z'ubugendesha imodoka bakisubira kakangene zitangwa, akagiraho amafishi yo gukurikirana abantu batwara imodoka kuri karonona n'ibiki agenda yabo cyangwa agenda n'umuvuduko bakamuhana cyangwa bakamwaka perimi muri aka karere. Ibyo byuma biratembera n'ahandi mu gisagara. Igisagara cya Bujumbura kiye kiragito kuba kizo ku capitale politique n'icobuza yuko ama service amwe nkawe ya leta makuru makuru yo yidugira igitega. Hanyuma abari muri capitale economique bakabandaza imirimo. Twibaza rero ko byofasha cyane yuko hufatwa ingingo itohotera abantu benshi mu buzima bwabo bwa misi kandi n'iby'ubutunzi bitari byifashe neza. Ingingo zo kudangira bugabanya amasikazi bakabara abakozi zo tukaraba ingene propose bakara yuko atacoba kirahindutse. Mugabo ingingo zafashwe neza nicyo kigwa bavuga ko cabaye kikerekana mu nama shingamateka abantu bakakibona bakavuga bati kare tugire icyo duterereye.
Kuva kuri uyu wa kane abakenyezi barafise ibanki igiye kubaha ingurane yo kwiteza imbere mu migambi yabo. Iyo banki BIDB yuguruwe n'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. umutahe ugera kuri 15 kwijana watanzwe na leta nayo ugera kuri 85 kwijana utangwa na makomine ibitanga umutahe ugera ku miliyari 10 z'amafaranga ya marundi n'umutahe barite ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi yahamagariye abakenyezi kuca hamwe mu mashyirahamwe canke amakoperative kugira ngo bazoronke ingurane z'iyo banki mu ntumbero yuko abakenyezi badasigara inyuma mu kwiteza imbere cyo kimwe n'abagabo dukurikire Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi
ishingwa ry'iyi banki y'iterambere y'abakenyezi ryisunze itunganywa ry'iterambere ry'igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027 aho igihugu cyiyemeje guha amahirwe angana mu bijyanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi twifuza ko iyo banki yoguza ibikorwa kuri abo bigeme babuze aho bahera mu kwitunganiriza imigambi maze bitunganiriza ibikorwa bizobashikana ku iterambere rirama niyaba inyungu y'abenegihugu ari ukubaha ingurane mwebwe muyikoreramwo mumenye ko inyungu yanyu ari uko imigambi yabo iranguka nimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera twagomba kurarika abakenyezi bose rero ngo ntibacikwe n'ibibakwe barose bahawe kugira ngo baje mu mashyirahamwe n'amakoperative maze niho boronka byoroshye ingurane ibasahiriza mwebwe nababwiye ko ari banki zidasa n'izindi kirazi akaziririzwa kwirukana umuntu azanye umugambi umugambi awuzanye ukabonamo amahinyu ntimuze muce muhebuza abazanye imigambi ahubwo nimubereke aho bategereza kugorora kugira ngo bahejeje kugorora bagaruke bica bigenda neza iyi banki muyungukishe kugira ngo igire ibisata mu zindi ntara zose z'u Burundi uko mwe mwarose akazi mumenye ko ariho abari inyuma yanyu nabo bakeneye gukora nimwebwe rero muzokabyara tukabona aho mazi imyaka 5 muri mpabyara tuzoraba turondera abandi b'abanyamugisha ega nta mugisha muzaba mu ofisi
ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyirwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenerwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa
akanaka mu mutewe na radio Inzamba agateka kawe
abandanya makuru twabateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe makuru ajaye nagateka kazi na muntu imyidogo n'imyinshi mu muryango wa Jean Bosco barankunda impunzi yo mu Burundi yahora bamwikambi ya Ndota muri Tanzania akaba amaze iminsi ibiri yiciwe imwanza ko biswa amahiri n'abamwe mu bapolisi b'igihugu cya Tanzania Jeli polisi caraye kirarengwa ko atabujyo gifite bwo gusubiza mu ikambi ya Ndota ikiziga cy'iyo mpunzi yo mu Burundi nimugiye umuryango wiwe wasaba kumuhamba niteka inkuru tubaza Vanessa Mwiteka
mburukiro kibidoro vya Mwanza ni ico kiziga ca Jean Bosco barankunda kimaze iminsi ibiri kuva uwo mugabo yahora mu ikambi y'Induta aho muri Tanzania yiciwe na bamwe mu bapolisi b'ico gihugu umuryango wiwe urahi Mwanza wasabye ko ico gipolisi gifashe kugira atahukanwe mu ikambi yahoramwo kugira ahambanwe iteka inyishu bahawe nuko ico gipolisi atagitoro gifite cyo gufasha muri ico gikorwa nakababaro mu muryango wa Jean Bosco barankunda
umuryango barankunda Jean Bosco bamenyesheje ko ikiziga cy'umuhisi badashobora kukizana ngo kubera ko atagitoro bafise baca basaba rero ko umuryango rondera amafaranga y'igitoro abapolisi urumva ko ari ibintu bibabaje cyane bagire kumuborezi gusaba mugandagure acikane hanyuma baca basaba ko umuryango nawo urondera amafaranga y'igitoro kugira ngo ikiziga giciwe kigarukanwe mu ikamba basaba banateka urumva ko ari ibintu bibabaje cyane rero dusaba hashya ko yo bijyamwo igagerageza ikazana muryango ko numuryango uracari imwanza bakazana basigwa uwo muhihisi nani cyakiziganyima agasobanu iteka mwikambi
twibutse ko iyo munzi yishwe ku munsi wa kabiri mu gihe yaratwaye umuryango wiwe mu gihugu cya Kenya kurondera ubundi buhungiro aho muri Tanzania imunzi z'abarundi zidogira abajejwe umutekano kudahingishanya gutoteza imunzi z'abarundi zatsindara mu ico gihugu
arakoze Vanessa Muiteka kubwa Frederic bambwe inyumvira atwara urunani Sephora Arusha mu leta ya Tanzania arikwiye gukurikirana ico kibazo uko murundi ari muri Tanzania arafise ubasha bwo kuvayo akaja handi agasaba barundi bose baraho ufatana munda bakaraba ingene bogwanira agateka kabo tumwumvirize
ubwa mbere uwo muntu yishwe n'abapolisi uwo muntu nta kibi yakoze atari uguhunga amabi ariko arabonera muri Tanzania none uri muri Tanzania ntari kuriwe kuvayo ngo agenda handi umuntu ari mwikambi ntarekure kuvuga ati jewe ngaharana nereka ngenda handi none aba babagumye kugira ngo batoteze gusa kubera iki jewe nibaza ko iki kibazo kikwiye gukurikiranwa n'abategetsi ba Tanzania yo Burundi bobo mbona umenga bibayibereye mu bindi ariko abategetsi ba Tanzania barakwiye kuduha inyishu ku muntu aba yapfuye w'umurundi kuko none uwo muntu niyasanga ukirangaho nibande bagira ingorane abatanzania kandi barimwo uribaza uti none ibyo babisigura iki ntawuzi ubwo bubisha abo bantu bagirira abarundi ubwo aribwo ndasigwa sindabitegera namba kubera ko singende runtu singende wa leta yubatse sinzi ko abo abagize leta babimenya ibyo bintu babiriko biragirirwa abarundi ntavyonzi ariko birateye agahinda nagironsabe abarundi bari ngaho nubundi basubire bakorane bijyane ico kibazo kuko jo byashikiye uyo eje bizoshikira nabandi ibyo ari byo byose nibabandanye ndabasabe bandike amakete bayaduhe tubashikirize abaraba HCR indo Geneve hanyuma ibyo bintu si ibintu byo gufata minenere gomenga ni ibintu by'ibikino ntago kirana n'ubuzima bw'umuntu kuko ubuzima ni katihabwa
ubonaho tugaruke makuru ya politiki afatiye ku ntambara zivugwa muri Ukraine ku munsi w'ejishira hamwe mu z'amakongoni yaratunganije amatora ku ngingo ijanye n'ibitero uburusiya bamaze iminsi bugira muri Ukraine ibihugu 141 bikaba byarashigikiye iyo ngingo bitanu bitora oya ibindi 35 birimwo Burundi bitora ko atawo bihagaze none iyo siguro umuntu yoha ku Burundi uvuga ko atawo buhagaze yoba iye kuri ivyo bitero kuba umwigisha Gerard Birantamije umuhinga mu bya politike ngo nugusubiriza mu ndumane igihugu cy'u Burusiya kubera icyo gihugu cyagumye inyuma ya leta y'u Burundi igihe ibindi bihugu byari byayifatiye ibihano kubera amabaza asanzwe yaranga ubwo butegetsi dukurikire Gerard Birantabije akaba ari umwigisha muri za kaminuza
kubona Burundi bwatoye ntawo mpagaze si ibintu byaje gucyo nk'icaduka si byiyadukije kuko murabizi guhera mu 2015 mu Burundi harabaye ngorane za politike bijyanye na twaziye manda no kurondera kuronka ikimo cya gatatu cyo gutwara ndetse icyo gihe harabaye amabi menshi abantu baricwa abantu barahunga abantu baranyuruzwa abantu barahohoterwa n'ibintu byagiye bivugwa hari amaraporo menshi mwa maraporo yo murazi yuko hari ibyo no kwita resolution zabaye mu ishyirahamwe mpuzamakungoni aho Uburusiya bwamye gutora oya bugashigikira ico Burundi bwaba bwashikirije ku bintu byose baba bariko baraburega twarabibonye no muri ya committee de droit de l'homme Geneve maze uko bashize ku mugwi mpuzamakungu kugira amatohoza kuri kwera mu Burundi iminsi yose hama hawa amatora Uburusiya bwama gutora oya bugashigikira Burundi gutyo ari navyo byatumye ndibaza ibintu bidatorega umuti n'ingoga haba kubijanye n'ubutungane cyangwa haba no kubijanye na politiki chakabi nuko Urusiya bwagumye gushigikira Burundi mu gihe ibindi bihugu by'Uburayi z'Amerika bari bafatiye ibihano Burundi bakabuharira ivomo bwo bwagumye gushigikira Burundi no kuvuga rero gutora gucyo harimwo ushikiriza ijambo uvuga uti mwaradufashije nanye ndabashimiye mu kubafasha ndashigikije ibyo muri ko murakora mugenda bigu nibindi ibyo nibintu byama byabonetse ku isi Burundi rero nibaza yuko mu gutora ntaho mpagaze bwashatse gushigikira bwerekanye ko bushigikiye uburusiya muri iyo ntambara irikiraba no mu byo bashikiriza ariko si ibintu byoroshura byumva kuko nibaza ko gushigikira neza kuba gushobora kwiyamiriza iyo ubwo rwandiko bari basohoye bari bashaka kubatora ko mu ishyirahamwe mpuzamakungoni ariko Burundi nibaza yuko babuserukira babonye yuko atovuga yuko atakiriko kiraba ku bintu bimeze neza ahubwo bavuze bati turabona ibiriko biraba ariko turabishigikiye
Nukuri iryo jwi rya Gerard Birantabije umwigisha muri za kaminuza duciye dusozerera ko ano makuru ndabashimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi mwari kumwe na Jean Marie ndabashinze mugire amahoro ngahe iwanyu